Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Ndabaye mwiriwe mwese muteze amatwi ibiganiro vya Radio Indundi Culture. Ndabaye kaze muri aya makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ibikogwa byo gusubiramwo ikigo ciratiro bitamije viva ci Bujumbura biramaze gushika ku bice 70% ibitararangurwa navyo. Umuyobozi mukuru ajejwe ivyabamukera rugendo arabitangira umuco muri aya makuru. Imakamba tubabwira ubunywero bwugawe kuri uyu wa gatatu inyuma y'isakwa ryakozwe n'igipolisi ku munsi wa mbere aho bari kubasuzuma inzoga zihinguriro Brarudi zigurishwa mu buryo bunyuranye n'amategeko. Abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura boroye ingurube bo bari ko baraheba ubwo bworozi bitumwe nuko ibifungurwa vy'ivyo bitungwa bitera bizimba. Izimba ryavyo rikaba giyongera ku bifungurwa vya nkenegwa vy'abantu ivyo bavuga ko biheza bikabagora kugaburira ivyo bitungwa. Kofi Olivier Benhwine wari katuma amajwi bashikira aya makuru muri komi yashikirizwa na Kristalize Harerimana twese tubahaye ikazi.
Radio Indundi Culture.
Nongeye kuba hamwiriwe ubonaho inkuru imwimwe ukwayo. Hari ubunywero butatu bwo kumugwa mukuru w'intara ya Makamba bwugawe kuri uyu wa gatatu n'abajejwe intwaro hamwe n'umutekano bene ubwo bagirizwa kudandaza ibinyobwa vy'ihinguriro Brarudi mu buryo bunyuranye n'amategeko. Ingingo yo kugara ubwo bunywero ikaba yafashwe inyuma y'isakwa ryakozwe ku munsi wa mbere w'inondwi n'igipolisi aho nyene Imakamba mu bunywero butatu muri iyo ntumbero nyene. N'inkuru ya mugenzi wacu Serge Sindayigaya.
Ubwo bunywero bwaraye bwugawe ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba buzwi ku izina rya Villawood ukaba bwugawe inyuma y'isakwa ry'igipolisi ryabaye mu birabo bitatu ku munsi wa mbere. Byose byatanguye kuri uyu wa mbere aho igipolisi c'i Makamba cakora isaka mu birabo bitandukanye byo ku mugwa mukuru w'iyo komine kirondera inzoga zigurishwa mu buryo bunyuranye n'amategeko. Icyo gikorwa cari cerekeye cyane cyane abadandaza b'inzoga bagurisha inzoga izwi nka Amstel za kera difisi kimangu canke nyete mu Gifaransa z'igihugu cha Tanzania TRA ku giciro kiri hejuru cyane mu kabare Villawood Bar Restaurant. Igipolisi cyafashe amakaziye 15 n'amacupa 3 ya Amstel y'isantiritiro 65 hamwe na 2 za Bock n'amacupa 18 ya Amstel Bock santiritiro 33. Ibindi birabo bibiri navyo vyasatswe arivyo Imuhila Lodge hafashweyo amacupa 6 ya Amstel y'isantiritiro 65 mu gihe muri Miami Bar ataco bahatoye. Inyuma y'ivyo harabaye inama y'umutekano ku wa kabiri aho hafashwe ingingo zikomeye ku bacuruza batubahirije amategeko. Kuri wa gatatu ku mugoroba ubunywero Villawood Bar bwaciye bwugagwa maze nyenako kabare acibwe hadabu y'amafaranga 500,000 by'amafaranga y'amarundi. Abajeje intwaro bavuga ko harabadandaza bariko bagurisha inzoga mu buryo butemewe n'amategeko bakongera bakazida ndaza ku biciro by'umurengera aho icupa rya Amstel santiritiro 65 rigurishwa gushika ku 12,000 by'amafaranga y'amarundi nayo Amstel Bock y'isantiritiro 33 ikagugwa 8,000 mu mafaranga y'amarundi mu gihe ivyo biciro bidahuye n'ivyo leta yashizeho. Mu gipolisi bamenyesha ko amatohoza n'isakwa bizobandanya kugira bigwanye ubusuma muri ugo rudandazwa no kubahiriza ibiciro kugira abaguzi rohegwe.
Ibikogwa vyo gusanura no gusubiramwo ikigo ciratiro gi Bujumbura Mise Viva bimaze iminsi biriko birarangurwa biramaze kurangurwa gushika ku bice 70%. Umwihwezo utangwa n'ubuyobozi bukuru bujejwe ivya mukera rugendo mu bushikiranganje bujejwe ingenzi. Inyuma yaho bamwe mu ngenzi n'abaranguriye imirimo aho bidogeye ko bitarashikwa ko Jacques Bigirimana kuri uyu wa kane yabwiye Radio Indundi Kiritero ko ibitararangurwa nk'ibijanye n'akaranga bikirindiriye abahinga kugira bikogwe neza. Tumukurikire.
Aho tugejeje ibikogwa bigenze nko kuri 70%. Turacabandanya hari ibintu bitarashikwa ko twashyize ku rutonde rw'ibizokogwa.
Amibaza ko bishobora kuzoba byarangiye mu gihe kingana gute?
Byose bizova kuri disponibilite y'uburyo uburyo leta duha bubonetse n'uyu munsi ko birangiza kuko abakozi abikora bariho ntumbero irahari. Icyo tudafise muri kano kanya n'uburyo buhari tuko turabukoresha ubwo leta yatwemereye turaburindiriye mugabo ahanini ibyo bisigaye zokogwa n'uburyo leta yatwemereye ndibwaboneka
ngenzi zirasaba yuko mu byo kwihutirwa nk'abakunzi bakaranga rujya rugo rw'ubwami n'inzu zirimo zitosigara nyuma nimubona ko zitameze neza muri kino
twase abantu two kwita abasharlatan twari twarondeye abahakora hanyuma dusanga benshi nabaza birondera amafaranga barya ugatabyo bashobora utwo tondera ubuhinga ashobora kurusubiramo neza rugasa neza birimo n'amafaranga yabyo yatekanije
ariko mu kiringo giheze ibi bikorwa bitunganywa urugo rutarakorwa mubona bisa neza ku karanga
kwanga kurukora nabi dushaka kuruha abasharata ruba rwaheze kera iyo twifuza yuko mudova biteba mugabo bikogwe neza cyo twabagremesha cyo nuko muri programme yihuta rujya ruri imbere
uwo muntu ashaka kuzuba yabonetse nka cyane
turi kuri we rufitande kwarakora turinde yuko aba disponible
nayo kubijanye n'abafisa amakenga kubikogwa byo kwidagadura bisigaye bihakoregwa bishobora guhungabanya umutekano w'ibikoko bihatungiwe Jacques Bigirimana yishura ko bene kuhatunganiriza ibikogwa hari amasezerano bisunga atuma umutekano wavyo wubahirizwa aranasigura igituma muri iryo ratiro hahabwa ibibanza abikorera utwabo n'ubunyene twumvirize Jacques Bigirimana umuyobozi mukuru ajejwe ivya mukerarugendo mu bushikiranganje bujejwe ivy'ingenzi
usibye kwibye bifite abantu bashobora kwiyumvira umwe n'urashaka kwiyumvira ubundi hanabatubwira yuko radio ishobora gutuma ikoko ihunga abajya bakorera harya bakorera ku mategeko hari amasaha batarenza yo kuvuza umuziki kandi ya muziki uri ku mategeko hari urugero tutabemerera amasaha batarenza arahari amasaha ibikoko bijyamira ko turayaza arazwi ayo nayo nta muziki ibikira ibikoko ntibiri kumwe n'aho hantu urabyaho ikibanza cyo kwinezeza kiri nayo ibikoko biri haratandukanye cyane kuko mu bihugu byose byo ku isi igisata cya ba mukerarugendo ahanini abagifisemo uruhara nabo twita abaprive mu gifaransa ni ukuvuga abanyamitari ni gakere tuzokumva yubaka amahoteli ya leta amahoteli yubakwa n'abanyamitari kacaba nabo bayigarutsa mu kurihisha abaza kuyararamo n'ibindi icyo tuba kuduhereye kuri mize viva aho hantu twakiriye kugira ngo kijya kibanza cyane gisa neza gisukuye twashatse yuko hozamo abaprive bakagice baterereye kugira ngo izo kwamariza kimeze neza abo nabo barariha amafaranga atari make kandi bakongera bakagisukura bagikwikirana ku buryo cyaba kimeze neza ari ahantu hashobora kwakira ingenzi zikanezerwa
Jacques Bigirimana akaba ariko yishura ku bibazo vya mugenzi wacu Norris Nduwimana inyuma ya karuhuko gato amakuru yacu arabandanya
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture amakartie ya Magarama na Karera yo mu gisagara ca Gitega arabangamiwe n'ibomagurika ry'inkombe z'uruzi Nyabugogo bamwe mu banyagihugu baho bavuga ko iryo bomagurika ririko rirava ku mazi azana na mu makarte atandukanye yegereye uwo mwonga kandi ari ku murindi munini bamenyesha ko biriko biragira ingaruka ku baja na cyane cyane ku mirimo ya misi yose ari naho basaba kwico kibazo cotoregwa umuti mu ntwaro ayigitega bemeza ku bikogwa byo gukora izo nkombe byotwara uburyo bwinshi ari naho basaba ubufasha igitega twakura mugenzi wacu Aniseti Ntanguvu
Inkombe z'uruzi Nyabugogo zibandanya zibomagurika hagati y'amakartie ya Magarama na Karera mu gisagara cya Gitega uko kubomagurika guturuka ku mazi azana na mu makartie atandukanye yegereye uwo mwonga agenda atororokana gushikaho agira umurindi munini inkurikizi zikaba muri iki gihe zibonekera ku ibomoka ry'umuserege utororokanya amazi yo muri kartie Karera ya 2023 aho igice cyakorokeye muri ako kuzi Nyabugogo ico kimwe n'impango n'amazu gereye uyo mwonga zibandanya kubangamirwa abantu bahegereye bavuga ko mu gihe imvura yogwa ari nyinshi ingaruka mbi batazozitura atagikozwe vuba co kimwe n'abashikiriza ko bibagora kujabuka mu gihe baba bagiye ku mirimo yabo ya misi yose canke mu bindi bitandukanye kuko nuturaro bari bashizeho twatwawe nayo mazi utoyu Sen arongo zone urbaine muri commune Gitega ashikiriza gutyo ko gutunga kugwanya inkombe z'uruzi Nyabugogo zoye kubomagurika ari igikorwa gikeneye uburyo bwinshi agatera kamo gutyo abafise icyo boterera kubanguka gufasha mu maguru masha abandanya amenyesha ko n'imigano bari bateye ku nkombe z'ugo ruzi yatwawe nayo nyene biturutse ko zigenda zibomagurika anise ntango vyitega radio indunikiture
Aniseti ntanguvu urakoze leta y'u Burundi inegura kwishigwa mu ngiro y'imigambi ifashwa ni banki y'isi yose uyu mwaka itariko irarangurwa neza ivyo yerekana ko bitumwa nuko abakozi bamwe bajeje iyo migambi badakorana neza nabo muri iyo banki y'isi yose umushikiranganje ajeje ubutonzi yabitangaje kuri uyu wa kane yashikirije yamara ko ibi biraba n'imigambi nk'iyo irangurirwa mu bindi bihugu vya Afrika inyoma y'inama yahuje inzego za leta n'abaserukira iyo banki kuri uyu wa kane mu gisagara cha Bujumbura umushikiranganje Nestor Ntawontuye yavuze ko ubu hagiye gutunganywa umwiherero ma utunenge twibonekeje kuri iyo migambi n'iyindi nk'iyo dutosogwa tumukurikire
twabonye yuko amahera amaze gukoreshwa atari menshi cyane novuga yuko ari kibazo no cha Afrika yose guko uko byari bitegekanijwe twatwiteze yuko amahera azokoreshwa kubice 25% kwijana murumva yuko hari utubazo mu gushira mu ngiro imigambi ifashwa ni banki y'isi yose ku rwego rwa Afrika no mu Burundi rero biraheza bikaca bidufata urugero rwo gushira mu ngiro imigambi ifashwa ni banki y'isi yose ruracari hasi niyo mu mwaka uheze twari twabaye aba mbere muri aka karere uno mwaka rero hari ibibazo usanga abakozi badakorana neza nabo muri banki mondiale ugasanga ibintu birateba ugacusanga rero n'amahera ntashoboye gusohoka uko yarategekanishwa bizosaba rero yuko tuzoca tugira umwiherero wiharije kuri ico kibazo rukazocukogwa no kuyandi ema proje afashwa nabandi badufasha nk'ibanki ya Afrika iterambere canke ikigega mpuzamakungu gifasha mu byo uburimyi n'ubworozi kugira dushobore gufata ingingo z'ibibazo byose zihari kugira dushobore kubandanya tuba ba mbere nk'uko byari byagenze mu mwaka uheze
Tumenyeshe rero ko gushika uno munsi leta yerekana ko amafaranga ashigwa mu migambi iriko irarangurwa mu gihugu ni banki y'isi yose angana no miliyaridi umwe ni miliyoni amajana 9 amafaranga y'abanyamerika akabari mu migambi 16 iraba igihugu cy'u Burundi n'indi 3 u Burundi buhuriramo n'u Rwanda Tanzania na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura boroye ingurube baba bariko baraheba ubwo bworozi ibitumwa nuko ibifungurwa vy'ivyo bitungwa bitera bizimba izimba ryavyo rikiyongera ku bifungurwa vya nkenegwa vy'abantu ivyo bavuga ko biheza bikabagora kugaburira ivyo bitungwa hagataho ubuyobozi bujejwe magara y'ibitungwa buhimiriza aborozi b'ingurube kuzigaburira ivyo kurya bituma zigira magara meza ino nkuru tuyibaza Egide nahayo
bamwe muri abo borozi bavuga ko muri kino gihe bifungurwa by'ingurube byabandanije kuduga biheza bigatuma ubwo bworozi butoroha kuri bo
igiciro cy'ibiryo by'ingurube cyarengerane yaduze gusumba ibindi bintu nkangahe iwacu muri zone gombi kiro kigeze kuri 2005 cyagukugihumbi 1800 aho byari biryoshye cyane byanatuma wikubita hirya no hino ukaronka nk'ayo ibiro 10 ukabika ngaho ariko ku rugero rw'uno munsi hariho n'umuntu atifuza kugura ikiro cyaturuka
ugakuzima ku bifungurwa z'ibyo bitungwa muri kino gihe kandi biciro ku bifungurwa by'abantu nabyo byazimbye hari bamwe mu borozi bahitamo kuzigurisha
ingeza hazo zirazimbye none ushobora kugura turuto rasiyo y'abana itoroha bityo bituma ringo bagomazi kugurisha ku buryo bw'isi ziragoye gutunga nyumba n'uronsi 2000 naza kugura turuto kandi tuzigubwe na 5 naguri nusu Imbolele niyo atawana yuko ingurube atayigurisa kayikuraho
naho biruko bano borozi bo mu ntare ya Bujumbura bemeza icyo bwo bworozi bwa rebu bamariye
ahubwo na cyane umva niyo niko turi bazi kugiye kubaho kuba nizo zari zitunze twaronka umwavu tukari mu tujo rya nehino turenga renga tudutandukanye no kubera izo ngurube ziko zaduhera ko kubera imbozi z'ibyo bifungo byaje iretikiye kuraba kwafi niko biraduka bya cyane ngurumva ngo ni ibintu bafungura bakagakora kuguma tworora ibyo bitungwa kugira ngo tubonke umwavu wo gufumbira utuntu two kwifashisha mu muryango nanese ngo turengarenga utuntu turimo ariko mu gikoni nyine mugabe ubu cyabaye ubuzima burahagarara ku bwene na cyane cyane kuri bato bato
umuyobozi mukuru arijwe amagara y'ibitungwa mu kirangangi ujya ubworozi Desire Ntakirutimana aremeza ko ingurube zibwirizwa kugaburirwa ibyo kurya byiza
ibintu by'ibifungurwa ku ngurube birakara ahubwo kuba ari byo nanduruko ingurube kenshi usanga umuntu hajya naho bavuga ingurube ngo ni igitungwa kirya byose kandi giye kuraba mu bibazo bikuru bikuru bikarabuteza ingorane nibijya bigyo nyene ingurube iga ibyo kurya bivanze neza haba harimo ibigori haba harimo dusoya haba harimo amapaniste haba harimo turuto zisanzwe haba harimo ibintu byinshi ugasanga harimo ibyankenego
muri ino myaka leta y'u Burundi yemereje abarundi kwijukira ubworozi buto buto harimo n'ubw'ingurube kugira abashore kwikura mu bukene
Nayo burongozi bw'intana ya Ruyigi burashima ingene abanyagihugu bo muri iyo ntana bijukiye umugambi wo korora ibitungwa bito bito umuyobozi mwishikira mu biro vya buramatari w'intana ya Ruyigi Valerie Nkonzimana avuga ko baronse inyigisho z'uko bashobora kuvanga umwavu w'ikirundi n'uwa kijambere uheza ugakoreshwa mu ndimo gutyo umwimbo ukiyongera kurikira Valerie Nkonzimana
umugambi wo korora ibitungwa bito bito aha muri ntara ya Ruyigi turabona ko witabiriwe ubworozi bw'inkwavu ubworozi bw'inkoko ndetse n'ubworozi bw'ingurube n'impene n'ibindi ivyo tubibonera cyane cyane mu makoperative canke amashyirahamwe amwamwe nyene y'abenegihugu uri kuraraba urabona yuko ibitungwa bito bito bihari kandi noneho uri kuraraba no mu ndimo ushobibona kuko umwavu w'ikirundi w'ibitungwa uraheza ukaboneka hanyuma hari n'abaronkejwe inyigisho z'ingene bashobora kuvanga n'undi mwavu nyene batoratoye hirya no hino bakagira za nyabarega ugasanga bariko bakoresha mu ndimo umwimbo ukiyongera ibitungwa bito bito rero birahari ibijijana ku ijana sinovuga ko umaze kwitabirwa ariko turabona yuko abatari bake bijukiye uwo mugambi
Valerie Nkonzimana akaba ari umuyobozi mwishikira mu biro vya buramatari w'intara ya Ruyigi ni ku isaha 12 n'iminota 35 Inano tukarukirije ano makuru yo kuri no mugoroba ndabashimire mwese mwarimu yateza abiri bakoze bagenzanje bamfashije kuyegeranya yakoze kandi Kofi Olivier Benoit ikaratuma amajwi abashikira aya makuru mwari ko myashikirizwa na Kristo Yezarerimana mugira ibihe byiza murakoze